Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Joa Apôtre.
Mbega nizihe nyungu abizera baronka ziva kuri Kristo igihe bapfuye ati imishaha y'abizera igihe bapfuye ica itunganywa gose mu kwera kandi gaca yinjira mu bwiza imibiri yabo naho ibikiri kumwe na Kristo yoyo iba iruhukiye mu mva gushika igihe cizuka iragyoshe kumva gose cyane yuko impera ya mbere idasanzwe turonka nuko imishaha yacu itwagwa kwitegereza ubwiza bwa Kristo, kwitegereza icubahiro cha Kristo atantambamye icaha, atantambamye intege nke za kamiremere gihari, atantambamye nimwe ijanye n'ingene kubaho kwacu hano ku isi gufise aho guherera. Imana umunsi umwe izotwinjiza aho twitegereza Imana. Mbona nkubona rivuga ngo nanone bene data turabana b'Imana ariko tuzosa ni kurahishurwa, ariko icyo tuzi cyo ni uko Kristo niyaza ukwasa niko natwe tuzosa, kuko tuzomuraba mu maso, tuzomuraba mu nyonga ukwari. Ariko hariho umwanya urengana igihe wizera yapfuye n'igihe Kristo azoza twese agacungura burundu imibiri yacu. Hariho umwanya uhaba imbere y'uko umusha w'uwizera hamwe n'umubiri bifatana bikanywana. Iyi mibiri y'ubwiza buhebuje iyo tuzoyambikirwa hamwe twese igihe Kristo azoza. Niyo mpamvu hariho ubwiza bwuzuye abera baba batararonka gushika igihe Kristo azoza twese akatwinjiriza mu bwiza buhebuje, aho imishaha yacu isanzwe iri mu bwiza bw'Imana kuva dupfuye, n'imibiri yacu itaratunganywa rwose naho biri kumwe na Kristo najya mu mva, kugira ngo byose binywane bifatane twinjizwe mu bwiza butagabanije na gato. Igihe cizuka, igihe cizuka abizera bazozugwa binjire mu bwiza, aho ku mugaragaro bazokwemerwa kandi bakugwa ku rubanza bagatunganywa rwose mu mushahara mu mubiri, kugira ngo binjizwe mu bihe bidashira byo kuryoherwa Imana. Igihe rero cizuka ni igihe kidasanzwe, naho uwizera kuva igihe apfuye aba yinjiye mu bwiza bw'Imana, hari ikintu kizoba muri ryazuka ry'abera. Ubwa mbere ni uko wa mushaha rero na wa mubiri bizoca bifatana rwose, kugira ngo byose byinjiye rimwe mu bwiza bw'Imana, aho ibihe bidashira tuzoryoherwa Imana. Ubwa kabiri kandi igihe cizuka ni uko Imana izosubira kandi ikagaragaza ku mugaragaro yuko itwemera by'ukuri turabayo. Igihe cy'urubanza cyangwa igihe cy'izuka rya bose, resurrection générale, zocukurirwa n'urubanza rudasanzwe, aho na twebwe abera ku mugaragaro abatizera batubona bitegereza Uhoraho azodutsindanishiza ku mugaragaro. Noho yadutsindanishiza kuva kera muri Kristo Yesu, ahadutsindanishiza tumwizeye akatwinjiza mu bwiza kuva dupfuye, ariko icyo gihe cy'umunsi w'urubanza rw'iherezo Uhoraho azositerura ku mugaragaro ku by'ukuri yadutsindanishije. Mbega abatizera bobo bigenda gute igihe cy'urupfu? Ati imishaha y'abatizera kuva igihe bapfuye ica yinjizwa mu mibabaro idasanzwe yo mu kuzimu, imibiri yabo nayo iba ikiri mu mva gushika igihe nabo nyine bazozuka bakacirwa urubanza rwo kuri wa munsi w'iherezo. Icyo gihe rero imishaha yabo n'imibiri yabo bizoca byinjizwa mu mabaro he bitazosha. Iki rero ni ikintu ukwiye gutahura, kuko uno munsi abapfuye si uko batariko barabatswa, ariko bababatswa cyane cyane imishaha yabo itambaye imibiri, ariko umunsi umwe imishaha yabo izokwambara imibiri igihe cyazuka rya bose, kugira ngo bace ubu rero binjizwa mu gihano cyo bitazoshira, aho imishaha n'imibiri byose bizoba byafatanye kugira ngo nabo nyine bibabazwe by'ukuri ibihe bitazoshira. Mbega ku munsi w'urubanza abanyakibi bizogenda gutera, ariko ndabivuga mu mwanya navutse ni ku munsi w'urubanza imibiri y'abanyakibi izozugwa ikugwe mu mva, hanyuma bacirwa urubanza aho hamwe n'imishaha yabo bazoteregwa mu kiyaga cya kumuriro hamwe na Satani hamwe n'abamarayika bakorokanye nawe kandi bari kwakora nawe ibikorwa bigayitse byo kuzimiza abantu. Iki ni ikintu kibabaje rwose cyane. Ni byiza yuko umuntu amenya yuko Imana iri kuravuga bino bintu nk'ibiri kwirafyina by'ukuri hari urubanza rudasanzwe rurindiriye abanyabyaha kandi Imana izobishyiza. Turabona muri Kayisi yarabishikije, yarahanye Sodomu na Gomora, yarahanishije umwuzure. Ibi bihe byose by'urubanza tubona muri Kayisi biba bihari gusa nk'intangamarara y'igihe kidasanzwe cy'uburake bw'Imana ahizohana abanyabyaha bitazoshira. Ni byiza yuko imitima yacu tuyugururira wa mutumiro udasanzwe w'ubutumwa bwiza bwa muri Kristo Yesu, kugira ngo duhindukize imitima yacu ku bwiza n'icubahiro byaserutse ku musaraba, imitima yacu ihindukire ivyo mu cyaha kandi yirekurire Kristo mu kwizera.